Mujye hirya no hino mu gihugu cya Congo hashyizweho ingamba zo kwirinda virusi ya corona. Mu karere ka Fizi ni nako inkambi ya Rusenge iherereyemo ho siko bimeze, kuko usanga ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zo kugwanya COVID-19 zitubahirizwa. Bigirimana Anne Marie ni impunzi yo mu Rusenge, ari mu kigero cy'imyaka 60. Atewe impungenge n'ubugi ingamba zo kwirinda virusi ya corona zitubahirizwa.
Bavukamunwa ngo barahuhimiriza kubwambara, ntibabikurikirana ko tubwambaye twese. Nubwo tubwambara, tubwambarira ifyeri, ubushira munsi y'agasakaru, ngo kitwagura bagafukamunwa. Ntababikontorora. Abiyo mirongo dutonze turegerana. Kuya za ntambuko bavuga ntazihari. Kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda ni bya bindi nyene kandi byo batwigisha ko byo bikingira corona. Rero ibyo mbona aha mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa. Imana ni ikidukingiye. Nani hogera ngo ufatwe umwe cyangwa babikoho na twese. Rero twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya bitigiri basigura byo kwikingira ivuze coronavirus, babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe.
Ndore Kimpaye Generosa twamusanze muri village ya gatatu yambaye agapfukamunwa ariko kadapfutse amazuru ndetse n'iminwa, kuko kari munsi y'umunwa. Ashimangira yuko atewe ubwoba na virusi ya corona ishobora kubibasira isaha iyo ariyo yose bitewe n'ubwo amabwiriza yo kugwanya corona adakurikizwa.
Naya makashi murabona ari ngaha, umwe arakura ku munwa agiye hanze agacaza agahereza uwundi. Izi kashi nkubona zo kwa muganga zimara amasaha 3, ariko ngaha umuntu arayikoresha indwi, abantu batanu bakayikoresha bariko barakura ku munwa bahereza abandi. Tembo ni ibintu ngaha n'Imana y'umwijuru dutunze. Dusaba uburinzi yuko natwe budusasibiriza tukirinda corona, kuko twebwe igihe twayirwaye tuzohona twese. Gihaje n'umuntu umwe aharinjira abantu bavuye mu yindi mihingo bakiyinjirira n'ubudoda ira nkekiza ari Imana kuzidukinge cyangwa tuyirwaye tuzosanga twarahetse.
Nzabona Impasa Vera nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi.
Kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenge ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko. Aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba. Twava mu isoko tugakaraba, kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu. Irema mw'abantu ibihumbi, abavibuka bubararema, abavaza bubvira bararema mw'iyo soko. Rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko.
Nubwo bimeze gutyo, insengero zo muri iyi nkambi ya Rusenge zo zivuga yuko zategetswe kugabanya umubare w'abantu bazitabira mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.
Igitangaje ni uko umenga iyi corona ni corona y'abakristo cyangwa y'abantu basenga Imana, kuko ugiye kuraba mu kabare abadandaza mu kabare baradandaza abantu ugasanga baregeranye, ugiye mu isoko abantu ni koresere, hehe hose abantu usanga mu modoka bari kumwe nta ayo maregrema ya corona ntafata, mugabo bakaca baza kuyaplika mu mashengero bakavuga yuko corona iri kiragira. Rero ikibazo cha corona twebwe ntaco tubona, nico twumva gusa ku matwi, mugabo mu karere turimwo ntayo turabona.
Ishiramwe rya IDC anaryo rishinzwe ubuzima mu nkambi ya Rusenge mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwirinda virusi ya corona, byashyizeho ingunguru z'amazi arimo umuti ku marembo y'inkambi ya Rusenge. Abinjira mu nkambi bose bakarabiraho intoki, ndetse rishyira naho bapimira ubushuhe ku bantu bose binjira mu nkambi. Iri shyirahamwe n'andi mashyirahamwe akorera muri iyi nkambi asaba buri mpunzi kwambara udupfukamunwa mu gihe ziba ziri gupokera amafaranga cyangwa amasabune. Imibare y'ikigo gishinzwe kugwanya virusi ya corona muri Congo igaragaza ko iki cyorezo cyaduka abantu 48,453 aribo bamaze kwandura virusi ya corona muri Congo, mu gihe 123 aribo bamaze kwitwa na COVID-19 mu gihugu cyose. Naho mu ntara ya Kivu y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona ni 5,525. Vedasi Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenge mu ntara ya Kivu y'Epfo.